iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubandanya kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu, itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Tubutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 canke 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM umurongo wa 104 n'ibice bitatu canke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ku munsi wa gatanu rero tuganira ku buzima, amagara, ibikorwa n'ibindi byinshi byerekeye umwigeme n'umukenyezi. Muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abije ya Amerika nkuko muvyumvise no wamwanya w'ikiganiro muri sanga. Urifuza kumenya byinshi ku myuga ikoresha ivyuma byo ku rwego ruhanitse mu byerekeye ubwenge intelligence artificielle canke ubumenyi mu byo kubungabunga amagara y'abantu n'ubuzima muri rusange harimo no kuvura amenyo n'ibindi. Ni mu kiganiro muri sanga rero cyo uyu munsi aho tuza kuganira no murundi kazi yabaha no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ani Irankunda yiteguriye kugira urugendo mu Burundi havuye ino akazo bari kumwe n'abahinga bavuye mu bice bitandukanye ku isi bakaba bazotanga inyigisho ikiringo cy'iminsi ibiri mu gisagara cya Bujumbura. Bazokoresha amanama bongere batange inyigisho kugwaruka n'abandi babyifuza. Kazi rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimero ni ya yindi mushobora guhamagara ko mukabaza ibibazo mugashikiza n'ivyumviro nk'uko mubikora kuri Facebook yacu. Nimero rero ni 1-202-441-93-1. Ndasubiramo, nimero muduhamagara ko ni 1-202-441-93-1 muri sanga.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Wohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika rero nkuko mubyumvise twabasiguriye inshuro nyinshi ni ikiganiro ni muri sanga. Nkuko twabibemereye uno munsi turabandanya n'urwaruka n'abigeme n'abakenyezi b'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuganira nabo bagenda bafata ingendo mu gihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo gufasha mu iterambere ry'ico gihugu. no musi turaganira na Ani Irankunda umurundi kazi aba muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Tennessee. Irankunda yiteguriye urugendo mu Burundi mu kwezi kw'indwi aherekejwe n'amashyirahamwe mvamakungu azomufasha mu bikorwa byo gutanga ubumenyi n'inyigisho mu nzego zitandukanye. Ani Irankunda, amahoro neza, kaze mu kiganiro muri Sanga.
Baramutse neza Oriane, murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe kwitaba ikiganiro muri Sanga uyu munsi aho ugiye kuganiriza Abarundi n'Abanyarwanda ko muri bifuza kuzokwitabira izo nama izo nyigisho mwiteguriye gukora. Ariko mbere yaho Ani, abatakuzi, Ani Irankunda ninde, uvuka he, wakuriye he, ukora iki, muri make utwibwira?
Eko, muri make nitwa Ani Irankunda, nkaba navutse mu Burundi mu ntara ya Gitega. Nakuriye muri leta ya Georgia, hano muri leta zuze zo muri Amerika. Haciye imyaka 20 mba ino muri Amerika. Mu busanzwe nkorera ishyirahamwe ino muri Tennessee nyene yitwa Catholic Charities, ikaba ifasha aba refugee hano muri Amerika, nkaba nkora mu biro rero bifasha urwaruka. Mu bindi ntwara ishyirahamwe yitwa Reunion 257, iyo ishyirahamwe ikaba yifuza guhuza Abarundi baba mu makungu.
Turumva ko iryo shyirahamwe Reunion 257 ryiteguriye ihuriro rikomeye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihuriro ni ryari?
Igihuriro ni uku kwezi nyene, itariki 28 gushika itariki 30. Izobera muri Atlanta, Georgia. So turaba tumiye mwese mushobore kuhashika, muzoze nyene dusangire.
Birumvikana tuzokumbure mbere yuko iryo huriro riba canke nyuma yaho tuzobatumira twongere tuganire tubwire byinshi kuri ibyo. Ariko no munsi rero tugaruke ku co tugiye kuganira ko cerekeye urugendo rwawe mu Burundi. Ni igiki catumye utegura uyu mugambi wo kugira iki gikorwa co kuja gutanga izi nyigisho mu Burundi ujanye n'abandi?
Kuba natangiye gukorana n'urwaruka ino muri Amerika, nasanze ko hariho Abarundi benshi bashaka gukaruka mu Burundi, kwigisha nyine gufasha Abarundi bari mu Burundi. Abandi nabo baragenda mu Burundi, bakaryoherwa bakagaruka bafite ingufu nyinshi yo gusubira mu Burundi gufasha Abarundi baba mu Burundi. So ibi rero summer camp ni platform ifasha Abarundi baba mu makungu kugira ashobore gutanga ubumenyi bafise n'inyigisho mu nzego zitandukanye.
Iyo wise summer camp tuvuge kumbure nk'ihuriro uzoba uri urakora?
Ni ihuriro ahantu abantu bashobora kuja kwiga ibintu bitandukanye.
Uburyo none ndumva ko bizofata uburyo bwo kuja mu Burundi gukora ayo manama n'izo nyigisho zizomara iminsi ingahe? Uburyo ni bande bariko baragufata mu mugongo?
Ubu ndiko nakorana n'ishyirahamwe yitwa Burundi Friends International. Iyo shyirahamwe niyo iri kiramfasha kuzana urwaruka rw'Abarundi batoza bavuye mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Kandi iyo shyirahamwe yitwa Burundi Friends International, nibo bariko baramfasha gutegura icyo kibanza kuri Burundi American International Academy iri mu gisagara cya Bujumbura. Itariki 15 gushika
15
15 gushika itariki 17 mu kwezi kw'indwi.
Kuvuga ko bizoba ari amanama inyigisho zizomara iminsi 2. Abahinga twumva muzogenda mujanye bava hehe, bazoba baje kwigisha iki, ni bande muri rusange?
Ego, ubu tufise abahinga 5, batatu bazoza bavuye hano nyine muri Amerika, umwe azoza avuye muri China, uwundi azoza avuye muri Philippines. So izo nyigisho zigizwe n'ubuganga bw'amagara mu buzima mu rusange, ubumenyi bujanye n'umwuga wo kuvura amenyo, hamwe n'ubumenyi buri mu myuga ikoresha ibyuma, so ibintu bita artificial intelligence.
artificial intelligence benshi barakene kumenya byinshi kuri byo uraza kubitubwira mu kanya kuko turumva ko ari na wewe uzoba uri kuri uratanga izo nyigisho abo bahinga none bavuye nko mu Bushinwa n'ahandi muri Philippines baje nyine kwigisha ibijyanye n'izo n'ubwo bumenyi bazoronka nk'amasaha nkangahe kwigisha ku munsi muri make mu biteguye gute ngene bizogenda iyo minsi ibiri yose
ego iyo minsi ibiri hazoba ama session abiri urumva hazoba iyo mu gitondo niyo kumugoroba so abo bigisha bazokwigisha rero kane kabiri ku munsi wa mbere akane kabiri ku munsi wa kabiri so bazokwigisha amasaha abiri mu gitondo n'andi babiri ku mugoroba abantu bose baba bashaka kumenya nyene ibyo bintu bazoba bari kubarigisha barashobora kuza turabahaye karibu bizobera nyine mu gisagara cya Bujumbura hajya kuri Burundi American International Academy
Radijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umutumire yo mu Burundi kazi yaba muri leta ya Tennessee hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ni muri bya biganiro twabemereye byo kugira tukigenda turaganira n'abigeme n'abakenyezi b'abarundi kazi bava mu mahanga bagasubira mu gihugu cyabibarutse kugira ngo bafashe mu iterambere ryaho uno munsi rero turi ko turaganira na Ani Irankunda nk'uko twabivuze arika radufasha kumva byinshi kuvyerekeye umugambi bafise we na bagenzi be n'abandi bahinga byifatanyije nabo kuza mu Burundi guterera mu bijanye n'ubuhinga ubumenyi no gutanga inyigisho radio ijwi rya Amerika reka tumira mate turagaruka
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ni muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga turi kumwe na Ani Irankunda umurundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye kuza mu Burundi mu ntumbero yo kugerageza gufasha mu bijyanye n'iterambere gutanga inyigisho mu gwaruka n'abandi barundi bavyifuza mu nzego zitandukanye harimo mu nzego zerekeye imyuga ikoresha ivyuma byo ku rwego ruhanitse mu byerekeye ubumenyi ubwenge bavyita intelligence artificielle azaba ari kumwe kandi n'abahinga bavuye mu bihugu bitandukanye bazofasha mu bijanye no kubungabunga amagara y'abantu harimo n'ibindi byinshi bagiye n'izindi nyigisho nyinshi bagiye kuzotanga mu minsi ibiri ikiringo cy'iminsi ibiri i Bujumbura mu Burundi hari abanyonyi benshi ku ijwi rya Amerika Facebook yayo bariko barahamagara batangiye kubaza ibibazo n'ivyumviro umutumire wacu reka duhere ku murongo wa telefone na Idris amahoro neza Idris
amahoro na mahoro namwe
yego urakomeye
turakomeye turashima
duhamagaye iri hehe hama uduge ku ijambo ikibazo canke icyumviro
ndabahamagaye ndi muri komini provesi bubanza komine Gihanga nagerageje gusoma amakuru kuri Facebook ndabona ijwi rya Amerika ibintu bya pibriye nifuza kuba nomenya ico kiganiro nkamenya na Irankundani ubumenyi ukungene yobudufasha ibiganiro inyigisho azotanga mu gihugu ukungene natwe zodushikira kugira twiyungunganye muri ivyo vyiyumviro vyiwiwe haba kuvura canke gufasha uwo bayafashwe n'ivyo bintu
Ego. Ani muri make tuhereye ku zina ku izina giri huriro isama camp ri huriro yitwa ngo iki kugira ngo ukumbure abantu bazobaze baronke byinshi ku byerekeye ibyo. Halo ani.
Ni jewe anira nkunda ndiko ndayitegura na nishira hamwe gitwa Burundi Friends International ibiri kwa idamfasha ibujumbura.
Hari nimero ya telefone kumbure bashobora guhamagara ko kugira ngo bitegure kuzo kwitabira iryo huriro mu Burundi.
Barashobora kunyandikira email nimba bafite ikibazo iyo email ni irankunda ani kuri gmail.com canke bashobora nyene kunyandikira na jewe je nta kibazo mfite bafite bashaka kuza nzobabwira nyene aho twohurira kugira nabo bashobore kumenya izo nyigisho.
Aho izo nyigisho zizoba ziri ni hehe neza na neza mu gisagara ca Bujumbura ibiro bizoberamo?
Bizobera ku ishure yitwa Burundi Friends Burundi American International Academy iri Bujumbura nyene.
Urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika tubandanye ku mirongo ya telefone ugwaruka rw'abarundi bakomeza guhamagara ku murongo wa telefone tubandanye n'uwitwa Idrissa. Twari dufite Idrissa butonse Idrissa turi kumwe. Halo Idrissa, amahoro mahoro.
Halo
wi
amahoro mahoro.
Urakomeye
Diane Kigali. Ni Karurumba. Ndamwibariza bafite izihe gahunda kuri iyo gahunda batwitiye kugira ngo i Burundi abashe kubironosora neza, bafite izihe ngamba kugira ngo icyo kibazo kibashe gucika?
Ikihe kibazo
ndamwibariza? Ni icyo kibazo ndamwibarizaga.
Ikihe kibazo wifuza ko coterega umuti?
Ndamubaza. Halo
wi turakumva.
Ndamubaza ko atuyaho muri Amerika akaba afite izihe mbaraga zatuma i Burundi bagera kuri gahunda bihaye kugira ngo Abarundi babashe kujya ku murongo umwe kubera baba bakeneye ni benshi.
Ariko wotomora neza ikibazo
kumbaraga byabatwara imbaraga zisaba gute? Bizana gute gahunda bafite muri kimwe iyo gahunda yose?
Guma ku murongo
gahunda nziza.
Guma ku murongo anira nkunda ugerageje kwishyura ikibazo cya Idrissa. Niba hari ibindi bibazo mubaze. Halo anita ego Idrissa tomora neza ikibazo ushaka kubaza ani niba tomora neza ikibazo cyumve neza kwishura.
Namubazaga afite gahunda yihe kuri icyo kibazo kiri Burundi kugira ngo kubera i Burundi barabakeneye.
Ikihe kibazo neza na neza wifuza ko cokemuka?
Icyo kibazo kibazo ndumva cyakemuka.
Ikihe kibazo
habaye ibiganiro bafitiye gahunda?
Ikihe kibazo
bafite ni iyihe?
Ego
bakaba muri Amerika kandi Burundi babakeneye.
Reka twumbure
byabatwara igihe kigera gute kugira ngo
ndumva utari kwatomora neza ikibazo cawe Idrissa. Kumbure turakugarura ku murongo tomore neza ikibazo cawe kugira ngo umutumire akwishure neza. Ariko nkuko twabivuze iki ni huriro rizotanga inyigisho mu kiringo cy'iminsi ibiri i Bujumbura mu Burundi. Ani tuganire gato ku bijanye n'inyigisho ku bwa wowe nawe arizo uzotanga zerekeye intelligence artificielle. Benshi ubwo bumenyi ubwo buhinga ntibabuzi neza ntibabutahura, uwo tubwira muri make ibyo uzoba uri kurigisha nibyo witeguriye gutanga?
Ubundi muri make kijewe nzokwigisha artificial intelligence hadwari ubundi muhungu yize kuri university no muri Amerika yitwa MIT. Sinzi abantu ngira bo bayizi no muri Amerika ni university nyene yigisha ibintu bya artificial intelligence. ajewe nizizo kwigisha ibintu bijyanye na trauma umva abarundi twaraciye mu bintu byinshi so kandi ko ndigisha ama ibintu tushobora gukoresha muhira nimba turakorana n'abana cyangwa abandi bantu kugira twihinge neza asko twiteze imbere twebwe mu buzima so nibyo rero ibyo nibyo jewe zoba ndiko ndigisha
kuvuga uzokwigisha hanini ubuhinga umuntu ashaka gukoresha kugira ngo ashobore kugerageza kutagira kutabandanya kubana n'ibikomere by'ibintu umuntu aba yaraciyemo mu buzima
ego
ni byiza cyane urakoze cyane hanyuma n'uwo mugenzi wawe azokwigisha artificial intelligence kumbure nawe nyine twomutumira ubwo ubuhinga buhanitse cyane dukwiye kuganira kuri ibyo benshi ntibabutahura cyane ariko birakenewe cyane ko tubiganira ko radishwe rya America isamiranije Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ani irankunda niwe tuko turaganira nawe ku bikogwa byo gufasha igihugu gutera imbere mu kuzana ubuhinga n'abahinga mu gutanga inyigisho ani none hari inzego za leta kumbure waba waratumiye muzutanga inyigisho nyinshi muzutanga ubumenyi bwinshi inzego za leta mu bamara batumiye kumbure nabo nyine bashobora kubona akamaro kazimwe muri izo nyigisho muzoba mwatanze kumbure zishobora kwamarira akamaro mu gufata ingingo zimwe zimwe nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu canke ubushikiranganji bujejwe ugwarukana n'izindi
ntiturabatumira ariko jewe nanjye nzoshika mu Burundi mu ndwi zibiri fise amanama nzobwira mu Burundi kugira n'abantu bari mu Burundi nzobabwire kugira nabo bazohashike
ego none abarundi bobo bari mu mahanga cyangwa bari muri Amerika bagenzi bawe n'abandi mwarabararitse babaterere muri iki gikorwa murimo
ego twarabye abantu bose nimba bashaka kwigisha bashaka basikuza kuraba ibyo tuko turagira uwo munsi n'ubwa mbere tubigize so abantu bobo bashaka gufasha mu yindi myaka tuzobigira tabahaye karibu bazoze badufashe nimba bafite ibyiyumviro bashobora kuduterera byose tuzobyakira
murakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi b'ishuri rya Amerika Louis Michel amahoro neza
ukomera Oriane
urahora komeye
mukomere nako twaherukana
ntitwaherukanye kabisa urivyo turashima Imana
Kita kawazu.
Ego.
Ariko mfubiza na nimu tumiri.
Ego. Harakumba ni iranghunda.
Iranghunda. Madira ngu mwaza kawazu. Ajie kuza murundi. Ajie kuza na wahanga wewe. Abahanga chani. Ewa harima na wahanga mbeche. Na amini. Harima wada atistari. Na avi mbi. Ariko wanaka ujensite. Na mwaza nise wa mutumiri. Bose kuje kuza. Kuchu waise murundi bo nine. Ugiye kuzana muri Afurika yo hagati Afurika santarari witeye mu Burundi bwonyine kubera iki kuki tegwa twagiye abanyarwanda kuki taje mu Buganda kuki wahibagiwe kuki wagiye Tanzania kuki wagiye hari ahirye murimo muri Congo ubwo ndashaka kumubaza ubwo bone ntabwo yaba yaragize amaranga mutima ntabwo kabaza ko nyine natwe ikibuze niko twari tugikeneye mwige ngo byose mubwiye muri Afurika santarari ukwaye mu Burundi bwonyine ubona ubagize amaranga mutima nako kabaza urakoze cyane Oriane
urakoze
cyane umutumire
urakoze cyane ari irankunda niko kiye Burundi bwonyine
mbore ariko
ego
ego murakoze cyane Louis Michel muri cyo kibazo mwese murabizi je igihugu cy'u Burundi ni kugu cyabukiro so urumva ibintu ari bya mbere ndabigize ntangurira mu Burundi nta hahe ariko bigenze neza niho rero kuta turondera yuko twogenda muri Kigali muri Tanzania ahandi hantu so uyu mwaka ni umwaka bwa mbere tubitanguye so mumbabarire ahandi hose tuzohashika
ego nko muri ubwo bumenyi bwo kwigisha ubumenyi bwo kwigisha ibyamenyo hari umugambi kumbure wo gufasha kubijanye n'uburyo abanyeshuri bwo kuzoja mu ishuri ngo bavyige canke bazoza batanga ubwo buhinga bagende hari igikorwa cyo kuzobandanya bakurikirana abo banyeshuri cyangwa abo bantu baba barahaye ubwo bumenyi bwa mbere ani abo bahinga biteguye kubafasha gute kubandanya iki gikorwa
ego ubundi iyo shirahamwe yitwa Burundi Friends International cyuko turakorana ifite ugwaruka 55,000 bafasha mu Burundi kuri mwaka so iyo rero shirahamwe irafite ibintu bitandukanye ihora ibigisha misi yose bafite ibiro mu ntara zose ziri mu Burundi so nibo rero turiko turafasha kugira cyabe ingene iyi summer camp izobera mu kwindwi tuzogume turaba ingene twoguma twigisha abarundi bari mu Burundi kubera ibintu by'amenyo si ibintu ushobora kumenya umunsi umwe hama nyine ubyibagiranye ni ibintu nyine tukeneye kuguma tushira imbere kugira abantu ntibazobyibagire cyangwa bazogume babyiga
nivyo cyane birafasha ugwaruka rero muri rusange kumenya ibijanye n'uwo mwuga kugira ngo kumbure bazowige bazokurikirana
ego cyane ego cyane ibyo byose bizaba turiko twigisha nibyo gufasha ugwaruka
urakoze cyane reka tubandanye n'abandi ku murongo wa telefone Damascene uraho neza
yego ndabafasha
Damascene duzijwi kibazo cyane cyumviro
ego nariko ndiyumvira kugira ko twebwe n'ibyumvira bya cyose radio uko yumva ariko twari tumwe kuri mbuga ngo kana bumenye kubaza ibyo bijyanye n'ibintu bishobozi uko bikorwa n'ingene bimeze kuko dufite amakenga nubwo bitaramye wenda hari aho byagiye bikoreshwa nko muri Bralidi mu Burundi gisiga ibikomere bitari buto mu bakozi sinzi rero ko badakora kugira ngo nibyatera imbere ibihugu bigira ingaruka mbi mu bakozi
Damascene ikibazo cyawe nticyumvikana neza subiramo twumva uri kure kandi twumva neza icyo ubajije subiramo
ndabaza ikibazo kijyanye n'ibyo bintu bishobozi nibyo ibyo by'ubushobozi kubaza yuko iyo misoro yakoreshwa kubera ko nk'ino hatabaye kuboneka ubuhinga buteye imbere cyo gusanga bufite n'ingaruka mu ba aho bisa barakoreshwa ugasanga hari abantu birukanwa mu buryo kubera ko bataba bafite bakora ko rero hoba hategekanyijwe ubundi buryo kugira ngo ntihagire abo bishobora guteza ingorane murakoze
urakoze cyane ngerageje kumva neza ikibazo ciwe ani abajije nko kuri ubwo buhinga bwa intelligence artificielle hari abantu bafite amakenga rimwe na rimwe yuko bishobora gutwara ubuzi bw'abantu ubuhinga bumwe bumwe bugakorwa n'amamashini kuri ico wewe uvyumvira kwiki iyo haje ubumenyi bushasha ubuhinga bushasha ugasanga abantu bato bato abantu basanzwe barabuze ubuzi nubwo biba bisa nk'ukumenga n'iterambere rije mu gihugu we kuri ico uvyumvira kwiki
ico ni kibazo ciza cyane nino muri Amerika natwe turiko twibaza ico kibazo nyene so ibintu tuba tutazi ni byiza kugira tubimenye n'ibiki bikora iki bikora gute kugira natwe tuzobyige tukuvuga yuko naho tuko turabyiga yuko bizotangura gukora uwo munsi nyene canke uwo mwanya nyene n'ibintu bizoba mu gihe kiri imbere so si gihe ki you know mu myaka itanu canke imyaka cumi ni mu myaka 50 nk'uko so tuko turabyiga kubera naho tutabishaka bizoza biriho you know byatanguye so tukeneye kubimenya natwe kugira nibyatanguye gukora natwe ntikizobe inyuma
n'igihugu kizobe naco nyine citeguriye guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe mu bijanye n'iterambere
ego
amakuru izo nyigisho ani dusubira inyuma gato hari uburyo bisaba kugwaruka ruko ruravyumva ukumva ko ari inyigisho nyinshi nziza zigiye gutangwa hari amafaranga bizosabwa bisabwa iki kugira ngo umuntu aze kuronka izo nyigisho ngahe Bujumbura
nta na kimwe bisaba ni kuri gusa urumva twebe tuba mu makungu turiko turiga tushaka nyine kugaruka mu Burundi natwe twigisha ibyo twize kugira aba ugwareko bari mu Burundi nabo babimenye so niturihisha abashaka kuyandikisha bashobora kunyandikira naje kuri email yanje yitwa irankunda ani kuri gmail bafite ibibazo bafite nyine ibintu bashaka kumbwira bashobora kunyandikira kuri email hanyuma nkababwira ibindi bintu kugira bazohashike neza
Hamakumbure wonatanga WhatsApp isanzwe yorohera abantu benshi cyane wotanga WhatsApp bashaka kukuronka ko bakakubaza ibazo cyangwa bakakubwira n'ibindi bifuza nko kubivuza
Ego WhatsApp yanjye ni kane 04 gatandatu indwi kabiri 0 kabiri 0 bafite ikibazo bashaka kunyandikira nta kibazo
no kuvuga kane 04 gatandatu gatandatu indwi kabiri zero kabiri zero niyo nimero mushobora kuronka ko ani irankunda akababwira byinshi kuri iri huriro rizomara iminsi ibiri Bujumbura aho bazaba bakora atanga inyigisho n'ubumenyi muri byinshi tubandanye ku murongo wa telefoni n'abandi bifuza kukubaza ani Pacifique turi kumwe ku murongo uratwumva
ego
mahoro
amahoro neza
kibazo cyangwa icyumviro
kuvuga ko twashaka kubaza ku bijyanye no muhinga azoza ariko kubera ko twashoboye kumva neza ikibanza twashaka kugira ngo tumenye ikibanza ko nkatwe turi Bujumbura menye aho bazokorera kugira natwe dushobore twashika tuhakura ubumenyi ariko manze mbabarire gato
ego ani hari ibarabara canke icyo fasha bari Bujumbura neza na neza kuhamenya aho hantu canke quartier bishobora kuberamwo niba muri akimenya neza ico kibanza nalo ani
wi ego ishure yitwa Burundi American International Academy iri Bujumbura nyene sinzi barashaka kunyandikira kuri WhatsApp hanyuma nkasaba nkabaha address ariko iri address jensise iri kuri na sinzi neza barabara iri ariko yitwa Burundi American International Academy
kumbure ni mu gisagara cha Bujumbura ani barashobora kukwandikira bakaronka neza na neza aho iyo nyubakwa iri ukababwira urakoze cyane kumbure turashobora no kubashikiriza ku rubuga rwacu rwa Facebook iki kiganiro kirangiye adresse nyayo y'iyo nyubakwa aheri mu bashobora kuzotumbera aho hantu ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi kugera kuri 17 z'uko kwezi nyene tubandanye ku murongo wa telefone radijwi rya Amerika muri kumwe na Ani Irankunda twakire Jean-Claude Ngoboka mu Rwanda uraho neza
Amahoro. Amahoro y'Imana kuri mwese kandi natwe tumeze neza.
Ni byiza cyane. Ikibazo cyangwa icyumviro Ngoboka?
Tumaze gusuhuza cyane weza amaboko yombi. Nk'uko usanzwe abakozi bahari hari ibyo byandika Ngoboka za Claude ubwo abari mu karere ka Ngoma muri uyu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kirwa mu Bakwese gatanu.
Ariko uvuge wihuta telefone yawe ntimeze neza.
Meze neza cyane dore ko n'iminsi turimo n'amezi turimo ari amezi meza ku banyarwanda muri rusange ni ibintu biba bimeze neza cyane rero
ani uramufite ikibazo cyangwa icyumviro ani uramufite ikibazo cyangwa icyumviro
kamaze mushimire cyane numvise afite intambwe nziza kandi afite n'icyerekezo cyiza gishimishije afite ko zaza tugomba kumwigiraho n'urubyiruko muri rusange buriya ibyo bicurangisha ry'ibintu bishakoresha
yego ngoboka urakoze cyane
kugera mu misiri imbere
urakoze cyane ngoboka urakoze cyane
kandi nubundi byarahageze none we ndaburiya bra niki kigano muri mutegura bikadufasha niki kigano yakoze ari byinshi ko urubyiruko rwarwungukiyemo cyane muri rusange kumva ko na mwungu umuntu agomba gukora ngo yumve ko tutagomba kumuha agaciro cyangwa tutagomba kumugeza aho ashaka ahubwo akawukora afite ishyaka afite n'icyo agamije n'ineza agomba kugeraho
rero
nawe urumva ibicurangisha byiwe akoresha aho bimugejeje ni kure kandi n'ubundi ndacyakomeza ndetse zanayonga agere ku yindi revo
urakoze cyane gose urakoze cyane
n'abandi bose bakoresha wenda ibindi byuma by'umuziki
urakoze cyane ngoboka urakoze cyane ari irankunda tugarutse kuri mwebwe izi nyigisho ndumva ko ugaruka ruratumiwe ruratumiwe muri izi nyigisho zomara iminsi ibiri ariko hari imyaka cyane cyane mwifuza kuzokwakira hari urugero rw'amashuri bashobora kuba baramaze kurangiza imbere y'uko baza muri izi nyigisho ni imyaka nke kuva ku myaka ingahe kugeza kuri ingahe mwifuza kwakira
ya kwifuza kwakira abantu bazoba bahize secondaire mu Burundi aba bazoba bahize secondaire barayifite nyene bashobora kuza bige hariho umuntu yari yambajije address y'iyo shure iri kuri Avenue du Large muri Kinindo i Bujumbura
Avenue nde
du Large
Avenue de Large kuri Large benshi barahazi mu Kinindo
mu Kinindo
Avenue de Large mu Kinindo ishure ni International
Burundi American International Academy
Burundi International American Academy kuri Avenue de Large i Bujumbura mu Burundi muri quartier Kinindo urakoze cyane iyo address turaza kwishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook mushobore kuzokwitabira iryo huriro urakoze cyane ani turumvise kandi yuko mwifuza kwakira abanyeshuri babahejeje mashure yisumbuye seconde no kuvuga ko boba kumbure murifuza abavuga ururimi rw'Igifaransa icyongereza ikirundi gusa muzoba mwigisha muzihendi
ego abantu tuzokwigisha nyine mu cyongereza mu Gifaransa cyanke mu Kirundi ariko tuzoba dufite abantu bazosubiramo mu Kirundi bazi nyine ikirundi cyo kwigisha kubera nkatwe kubera tuba mu mafungu ikirundi cyacu si ikirundi nyine cyo kwigisha tuzoba dufite rero abantu bazosubiramo kugira bashobore kubyumva neza
ariko uragerageza cyane gose aniwe umaze imyaka 20 irenga kandi wagiye uri umwana muto cyane gose ikirundi cyawe ni ikirundi cyiza ntiwisuzugure
ni kugerageza nyine
urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire umunywanyi yitwa Sengiyumva Sengiyumva uraho neza halo Sengiyumva turi kumwe
halo
ni Sengiyumva uratwumva Sengiyumva
Halo
Ego Sengiyumva turakumva mbaza ikibazo cyangwa icyumviro
Cyangwa ndiri ni bishari ku Sengi Imana
Sengi Imana
Ni naho na ikibazo shaka kubaza Uwo mutumi gwaje mbaza igihe nko cyakoreshejwe n'ibintu bimeze ko gwara amenyo
Sengimana telefone yumva ikira kugora gato gerageza uhagarare hantu umurongo ucemo neza kandi uvuge duzijwi Sengiyumva Sengimana nakose Sengimana turi kumwe
kumva neza
subiramo ikibazo cawe mu masegonda make ko numva telefone yawe ntirikira korohera
nda kugukugara n'itame y'amazi ngo amenye hane akunda kubona mu ntu byimba ndani nashaka kumubaza niba ari kino shobora gukorerwa kugira n'ibyo ndere akase
ego
ikintu cyo kwati nabaje
akoze cyane ani kumbure isenga imana ashobora kuharongera inyigisho zerekeye ukuntu ushobora kuvura amenye yiwe izo nyigisho zizomufasha mu kumenya kibazo afise kumbure niba bazotangaza nyigisho gusa hari ibindi bikogwa byerekeye kuvura abantu bazokora muri iryo huriro
kwiza arashobora kuza nyene kumenya ingene sinzi ni aza azokwiga ibintu bijyanye n'amenyo afite ikibazo arashobora kubaza uwo mudokotera azoba ari hajya akamufasha ko arashobora no kuza kugira aganire niyo shyirahamwe yitwa Burundi Friends International nabo bazomufashe basi kurondera umuganga canke kurondera ahantu ashobora kugira bazomufashe ibintu bijyanye n'amenyo
birumvikana urakoze cyane gose radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nkuko bisanzwe turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 masaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda cyuko turaganira na Ani Irankunda umurundi kazi yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye kuza mu Burundi aho azo bari kumwe n'abahinga batandukanye bazutanga inyigisho kugaruka rw'abarundi ikiringo cy'imisi ibiri Ibujumbura mu Burundi rero bararitse ugwaruka cyane cyane bifuza kuronka inyigisho zitandukanye zo kubafasha kumenya byinshi mu nzego zitandukanye haba ari mu bumenyi kugwego ubumenyi bukoreshwa ibyuma byo bita intelligence artificielle ku bumenyi mujanye n'amagara y'abantu n'ibindi byinshi ndiko kandi turaganira n'abanywanyi bishwe rya Amerika ku murongo wa telefone bifuza kumenya byinshi kuri rihuriro twakire uwitwa Egide ku murongo Egide uraho neza
Ego nda hundo mahoro
ikibazo cyangwa icyumviro kuri Ani Irankunda
ama nashaka kumubaza umutumire mwatumije mu ntango kumushimi
ego
ama nigiki ategekanya ko gugaruka adyo bahuje nago yashobora kurufasha muri iki gihe cya none kuko ugaruka benshi nyuma kugisha yo tugira akazi kandi yadabuze ingufu zo gukora mugabo akavura mwaye ingene boba we ategekanya iki kuri urwo rwaruka
ikibazo cyiza hani mwishyura gute
sinzi ikibazo neza yavuze ni kiki ndabategekanye
iki mutegekanya kumbure gufasha urwaruka rudafite akazi muri iki gihe ni benshi bifuza gukora ariko ugasanga nkuko bivuze occupation kuronka ikibafasha kwiyungunganya mu buzima kiragoye cyane muri iki gihe hari ibintu mutegekanya gufasha urwaruka mu kuronka akazi muri rusange
muri uyu mwanya kuronka akazi ni ikibazo kinini cyane mu Burundi jewe kuri jewe ibyo ndiko ndafashe ni kubigisha ibintu byo kurondera akazi sindagira ngaho ngira mu gihe kiza nzosubira basi kubafasha nyine kurondera akazi ariko ubu ndiko ndabafasha kwiga kugira ndabigishe basi abantu bari mu makungu bazogaruka mu Burundi bigishe ugaruka buri mu Burundi nimba bashobore basi kugurura ibiro you know yamenyo uwo mudokotera azabafasha so kandi ko nabafasha kugira baronke sinzi mu kirundi ikijambo cyitwa network kugira baronke
kumenyana no kugerageza kuguhura kugira ngo basangire ibyumviro guhanahana ibyumviro
ego kubera n'ubundi bafite aho hantu bashobora guhurira niho rero ibintu bizoca you know bitanga gutera imbere abo barundi bazoze bavuye mu makungu hanze babonye bagarutse mu Burundi nabo baca bashaka gufasha rero tugumye tugenda nkuko tube turagenda abantu bavuye mu hanze bagarutse mu Burundi bagafasha no rero bazoca bashaka gufasha Burundi gufasha ugwaruka nimba ari kurondera akazi nimba ari kwigisha twese tuko turagira ibyo tubona yuko twofasha mu Burundi
ani we duha akarorero kuko turibuka nko no mu mwaka uheze waragiye mu Burundi waragiye n'umugwi w'ugwaruka rw'abarundi baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo twibutsa muri makenge n'ubwo rugendo rwagenze vyabafashije iki ubwo gwaruka rwagiye bafashije iki igihugu muri make kugira ngo twumve uko kuntu benshi bagenda barasubira mu gihugu bigafasha kumenya ibikenewe mu gihugu n'ibyo bofasha kugira ngo abarundi ntibaze baraja mu Burundi basubira inyuma ataco bafashije byagenze gute
abarundi baba hanze nkabo twajanye bavuye muri America ugwaruka rino benshi bashahugaruka mu Burundi ariko ucusanga abavyeyi babo batashaka gusubira mu Burundi so ubwo gwaruka ruca rurondera rero abantu nka jewe kugira nanze ndabafashe gushika mu Burundi kugira nabo bahabone bakabona ibyo u Burundi bukeneye nimba ari kugura ibiro canke kugura company ishobora kugira nyene ubuzi jewe ndabafasha kugira bashike mu Burundi nkabere ku Burundi Burundi hameze nk'uko tukatembera mu ntara zitandukanye kugira babone ingene u Burundi buhagaze ubunyene nabo bagarutsino bazoce bavuga sinabonye yuko u Burundi bukeneye you know ibintu nk'ibi nka jewe naraje nkabona ati u Burundi dukeneye ahantu ugwaruka ruri mu Burundi ushobora guhurira n'ugwaruka bivuye hanze jewe rero nicyo gituma naciye ntangura iyi summer camp y'imisibiri izobera i Bujumbura hari abandi rero baza bakabona u Burundi bakeneye amahoteli bakavuga ati reka nsubire muri Amerika ndongere amahera cyangwa ndongere ibintu bishobora kumfasha kugira nsubire mu Burundi nugurure ihoteli so jewe rero ndiko nabafasha kugira baronke sinzi mu Kirundi opportunity kugaruka mu Burundi bakahabona
kuronka ayo mahirwe kugenda mu Burundi kuhabona kuhamenya kenshi kuko abatari bake mu bamwakuriye muri Amerika abatari bake banavukiye muri Amerika ntibarabona mu Burundi bumva byinshi byiza rero kuri mwebwe nuko babanza bagakubitirayo
ego
urakoze cyane reka tubandanye rero ku murongo wa telefone turafise abandi Daniel ku murongo turi kumwe
cyane
urahura komeye Daniel uri hehe ikibazo cyangwa icyumviye
ndi nyamasheke rwaramuga umudugudu wa Nkomero
mu Rwanda
mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu Rwanda bo ndabashimiye mwakoze cyane ku kiganiro bitatugejejeho twagikunze pe ari byinshi tugiyemo kandi by'ingirakamaro ni ukuri dusima izo radiyo yacu kuko ni radiyo ya mbere ku isi iduha ijambo natwe tukagira ijambo ni ukuri ndabashimiye murakoze narashima
turagushimiye cyane rwose nawe gushima ibiganiro tubashikiriza biradushimisha Radio Ijwi ry'Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ugaruka mwese rero muri ko muradutega amatwi murumvise cyane cyane abari Bujumbura n'abari mu ntara zitandukanye turi kumwe na Ani Irankunda yiteguriye kuza i Bujumbura gutanga inyigisho ku buntu zishobora gufasha kubaha intumbero mu buzima kubijanye no guhitamo ibyo mwifuza kwiga gukoreramo turabandanye ikiyago Radio Ijwi ry'Amerika reka tumira mate turagaruka
Nacho ya tanze go vivo coiri go visto co vista mi tiene medio se vio mi fi Nacho ya cose Nacho ya tanze go vivo coiri go visto co vista Thank you.
Kenyezi turashoboye niko iyo ndirimbo ivuga indirimbo ya Cynthia Iteka indirimbo yitwa Ndumu Kenyezi akaba ari karavuga byinshi kuvyerekeye iterambere y'igihugu n'uruhara rw'abakenyezi duhereye kuri iyo ndirimbo nyene ani abigeme wobahanura iki mu bijanye no kwitabira nk'inyigisho nk'izo mutanga kuri wewe impanuro ufise nizihe ku bakenyezi nabigeme
impanuro no banfise y'abakenyezi n'abayigeme ni batumye guhashika ntibatinye ko ibi bintu nyine cyuko turavuga ngaha ku radio yacu yuko bitabaraba canke ibintu bitazoba turiko twigisha bitabaraba je nibaza ko kugira Uburundi butere imbere tuzokena ko abahungu n'abakenyezi cyangwa abagabo n'abakenyezi bose baronka ama opportunities ari imwe so
amahirwe
so nabo bakeneye guhashika nabo bakeneye kubimenya ntibatinye nibyo nababwira
urakoze cyane rwose Radio Ijwi ry'Amerika isamirana i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda abakenyezi koko barafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu nkuko bivuze bakwiye guseruka bagashikiriza ibibazo bagashikiriza ibyiyumviro ni gake nkuko bivuze ani barakwiye kumenya yuko bibaraba barakwiye kumenya yuko nabo nyine bafise ijambo bashobora gushikiriza kuko nkuko twama twabivuze mu biganiro nk'ibi numwigeme numukenyezi yaje arashikiriza ibyiyumviro byiwe n'ingena ariko arashaka gufasha igihugu gutera imbere ariko nkuko wabibonye isaha yose igiye guhera atamukenyezi atamwigeme ahamagaye haba ari nko kugutera intege haba ari nko kubaza ikibazo haba ari nko gushikiriza icyumviro birakenye ntibishika kenshi kandi birateye amakenga
ego cyane kandi since jewe nzoba ndi mu Burundi nshaka kumenya abakenyezi nimba bafite ikibazo nimba bafite ibyiyumviro nabahaye nomero zanjye kandi nabahaye na email yanjye kandi nababwiye aho nzoba ndi so muzo hashike ndabasabye muzo hashike mufise ubwoba muzoze maximum baje amaso muyanze kugira ndababwire neza
Kuri wowe none ani urakeka ko igituma badaseruka biracari ikibazo cy'umuco cyane biracari ikibazo cyo bo nyene kwikumira kudaseruka
ni cyangwa nari byose ni byose since ni kibazo nyene uburundi bufite je nandi ndagerageza kugira nanje shire ibikorwa byanze imbere kugira basi babone ko oh hari uburundi kazi arika arakora arika arashira ibyiyumviro byiwe imbere so nanje nifuza ko basi babone ibyo nanje ndiko nakora na cyane bahanabo inguvu kugira bashike aho nanje nashitse
nibyo cyane kuko ni kibazo kumbure ushobora kuzosanga ku rubuga niba mara gushika ibujumbura kumbure ushobora gutungurwa nuko 90% bazokwitaba aya manama izi nyigisho ubumenyi bakaburonko zosanga ari abagabo canke imisore ugasanga birakubabaje rero nibaza ko ari impanuro kumbure twotanga nuko duhimiriza abigeme cyane gose abakenyizi cyane gose nkuko wabivuze bakitabira kumbure batanavyumvira baronka aya mahigwe y'ukuronswa izo nyigisho ugiye kuzotanga rero turaguteye intege muri ubwo rwego hama rero uwo kongera ugatanga ya nimero yawe abakumva bashobore kuguhamagara kukwandikira kuri WhatsApp abashobore kugira amasoni kumbure badashobora kukubaza ibibazo wosuye ukaduha ya WhatsApp yawe bashaka kukuronka ko
ego WhatsApp yanjye ni 404 6 2 0 0 abasisi bibazo bashobora kunyandikira kandi ndashobora gutanga na email yanjye irankunda@gmail.com
urakoze cyane rwose tubibutse kandi ko naho iryo huriro rizobera nkuko Ani yabivuze ni kuri Avenue de l'Arche mu Kinindo Avenue de l'Arche Bujumbura mu Burundi kuva ku itariki 17 gushika ku itariki 15 nako urantunga kuva ku itariki 15 gushika ku itariki 17 z'ukwezi kwindwi zikaba zirizo nyigisho n'iryo huriro rizoba riyobowe na Ani Irankunda kumwe n'ishira hamwe rizoba ryamwakire rikorera mufasha muri ivyo bikogwa Ani rero tuko turaja ku musozo w'ikiganiro akajambo kanyuma wifuza gushikiriza witegurira kuja mu Burundi gukora ico gikogwa nakahe
akajambo kanyuma ni nakajanye nyene abigeme bihora bimbabaza kubona bakitaba mu bintu nk'ibi so je nobabwira muzo washike muzoze basi tuganire muzoze naho mutoba muze kuvuga muzoze basi murabe murabe mwige murabe ibintu cyuko turashira imbere kubera ibintu byose cyuko turashira imbere nibyo bizodufasha mu minsi
muri kazoza urakoze cyane rwose uyu ari Ani Irankunda murundi kazi nkuko twabivuze abahano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri bamwe mu bigeme n'abakenyezi twabemereye ko tugiye kuza turabashikiriza ku munsi wa gatanu umunsi wahariwe twashize ingufu nyinshi zo kuganira n'abakenyezi n'abigeme rero nkuko twabivuze mu ntango abakenyezi n'abigeme batari bake bava mu mahanga bagenda basubira mu Burundi baterera mu buryo butandukanye mu iterambere ry'igihugu rero ku munsi wa gatanu niwo munsi tuganira nabo turagushimiye cyane gose Ani Irankunda kwitabira ikiganiro cy'uyu munsi tukwifuriza amahigwe mu rugendo rwawe kumbure tuzokongera tuganire ugarutse utubwire ingene byagenze uduhe kumbure idonido igihuriro muzoba mwagize urakoze cyane gose rero ni naho duheraje ikiganiro cy'uyu munsi muri studio mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye cyane abafashije mu buhinga bw'ibyuma na Jeffrey Mutagoma yamfashije kwegeranya kino kiganiro ndabifuriza weekend nziza no kubandanya mwumviriza radio Mukunda radio Ijwi ry'Amerika
abakomeje kutwumva ni radio.